Honorable Agathon Rwasa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi isubirizwa rya Alain Guillaume Bunyoni na Gervain Ndirakobuca mwayakiriye gute mu kayiha insiguro
twayakiriye nk'ibisanzwe turavye ibyo ari bimaze iminsi bivugwa n'umukuru w'igihugu aho yasanuwe tizera cyane leta yiwe avuga ko irimo abantu b'abanebwe abandi nabo ko batabishoboye amaze kuvuga gutyo umushikiranganji wa mbere nk'uko ari we abajejwe leta yari kugira inguvu akagira icyo abwiye umukuru w'igihugu ati hindura uyu gira gutya yagaro munye umukuru w'igihugu yararavye abona byaratebye ahitamo kumukombora nuko rero tubifata
Uwo muvuga bitakunze kwahindurwa ni ndega Honorable Rwasa.
Oya nawe no menya kobera yuko umukuru w'igihugu abivugira muri rusangi. Mugabo kumva yuko hari agahaze muri mu bashikiranganje bagize leta. Kuvinya ngo n'uyu canje n'uri yabiragoye. Mugabo ikigaragara ni uko muri iyo myaka ibiri yose iyo leta irongowe na Bunyoni imaze nuko atabintu bigaragara byo byarakozwe uvuga ati n'ibintu wozo kwibukira ko icyo kiringo cy'intwaro yasendetse FTT kuva muri bibiri na mirongo ibiri
abibaza naho ko ahubwo ba avanywe muri ayo mabanga kubera ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanavuze avuga ko hari habo yikeka bamwegereye mu mugambwe SNDD-FDD wabamufitiye umugambi wo kumuvana ku ntebe y'ubutegetsi nabo
ibyo byose byoshoboka mugabo kubera ko ari ibintu yavuga muri rusange yatatomoye tini naka umuntu yobifata nyine akafata yuko naho cyoba ari kimwe mu byotuma muhindura ahanini je ndovuga nti ko bari kubera kumbure ibyo bavuga yuko mu nama shikiranganje imwe abanebwe harimo abatabishoboye nicyo je ndofata cyane cyane
hanyuma mukitega iki mwebwe mu nama nshinga amateka kuri Gervain Ndirakobuca agiye kumushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi
biragoye kuvuga ngo umuntu yokwitega iki canke kiriya kuri Ndirakobuca jere bagiye kuramuzwa inama shikiranganje ahanini je novuga nti icyo ahubwo twokebura Gervain Ndirakobuca na Perezida Evariste nuko bosoma ibwirizwa shingiro uko riri bakareka kubohwa n'umugambwe bakakora bisunze ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nta hantu na hamwe riha ububasha canke uburenganzira umukuru w'igihugu canke umushikiranganje uwo ari we wese ukumira umurundi kumbo icanyiriye mugabo byaragaragaye yuko muri iyo nama shikiranganje yarirongoye na Bunyoni yuko atari ubusendetefutd cyazira yuko uronka amabanga muri leta ibyo twatuvuga tuti nibabanze bahere ngaho bakosore kwibaza yuko bifiswe mu minwe n'abasendetefutd ariho byogenda neza byaragaragaye ahubwo ko ibintu byayangaye gusumba ibumve rero yuko uburundi ari ubw'abarundi bose hanyuma bashinga amabanga ababishoboye batisunze rwose iby'umugambwe barabe ineza igihugu gikeneye ku bana bacu babishoboye hanyuma bahe bajeze amabanga ababishoboye ntibahe amabanga abantu ngo nukubera nuko basangiye umugambwe
amaso muri ko murasaba ko yosoma neza ibwirizwa nshingiro kugira ngo ubutegetsi bube ico mwise gusangirwa na bose nayo maso ari mu butegetsi nta byinshi turabona birahinduka hagiye Alain Guillaume Bunyoni ariko asubijwe na Gervain Ndirakobuca bari basanzwe bari muri leta imwe inguvu Ndirakobuca azoza na canke bafise kuganyu zisumba iza Bunyoni canke ico Bunyoni yoba yarafise gisumbije inguvu sawuza ko ayo maso asoma neza iyo bwirizwa nshingiro nkuko muvyivugiye mu mvugo yanyu nizahe zihagaze hi icizere kikabahe kuri mwebwe kuvyo mwipfuza
kuganje ayo maso ahanini yabiyananira kubona ibibereye kubera yuko asa nuko abigwa n'ikintu cyitwa umugambwe n'ishaka ry'umugambwe wabo ibyo rero nibyo babwirizwa kubanza icyo gitambara cyitwa umugambwe kibapfuka mu maso bagafata kumbura ingingo zitarizo icyo babwirizwa kubanza kwikurako hanyuma bakumva yuko amaso yabo agomba kuraba nk'amaso y'abarundi ntarabe nk'amaso y'abanyamugambwe baravye nk'amaso y'abarundi rero icyo gihe bazokora iby'abarundi bipfuza mugabo nibaguma baboshwe n'icyo gitambara cy'umugambwe nta kizohinduka kandi ibyo nabyo bizogira ingaruka mbi kuko igihugu ntikizo kugira gitera intambwe imbere
inguvu n'intege nke za ndakugarika ariwe Gervais Ndirakobuca yoba afise azanye mu muziko adafise adafise kugira ngo ico gitambara cuguruke zoba nkizahe tuce ku masonga
sinovuga ngo ni nguvu za Ndirakobuca canke ngo ni za Perezida Evariste Ndayishimiye novuga yuko ari akigoro ahaniniya abo bantu bose bo muri CNDD-FDD muco bise sisiteme yabo babwirizwa gutahura nibagerageze barabe imyaka 17 igiye kuba 18 baramutswe igihugu barabe aho bashikira igihugu kiri barabe naho kigeze batavyirengagije igihugu nticyateye imbere ahubwo cyasubiye inyuma barabe rero bahinduye ingendo bumve yuko tugomba gufashanya twese nk'abarundi twubaka Burundi tuve muri iyo migozi y'umugambwe kuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe wabo ni bavuga ngo umugambwe wabo nicyo gihugu nibwo Burundi iyo mvugo bavavanure nayo bumve ko Burundi atari umugambwe gutyo bazoheza bakore ibijyanye n'amategeko y'igihugu aho gukora ibyipfuzo ibijyanye n'ibyipfuzo by'umugambwe aho ni wowe nyine ngo ushaka kuronka ingufu zo gukora bavyirengagije naho urumva yuko itoca bigenda nabi imbere no gusumba
Honorable Agaton Rwasara makuru acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi ariko atanumwe arashobora kuronkera ivyemezo avuga ko Alangiyome Bunyoni ashobora gutabwa muri yompi umwanya n'umwanya yagiriza ivyaha bitandukanye birimo kunyoneza amatungo ya leta n'ivyo kuba yoba yarahatse gukora iyo kudeta bavuga itanabaye ayo makuru ari ico muri ayumva ko ga Honorable
ku mbuga ngurukana bumenyi bandika byinshi bakavuga byinshi umwe wese icyo yumviriye cyangwa icyo yipfuje urashobora gusanga yagishyizeko suko abandika bose cyangwa bavuga baba ari abahinga y'ibyo baba ariko barandika cyangwa kuvuga mugabe icyo umuntu yofata ni uko igihe amategeko yokora agasanga uwo yahora ari umushikiranganji wa mbere kumbure hariho ibyo yobazwa imbere y'ubutungane numva ko byo ari ibintu bisanzwe byumvikana kuko n'umuntu nk'abandi arashobora gukora amakosa kandi muri icyo gihe amakosa mwagiriye ku muhanda byo bari ibintu bisanzwe mugabo sinokwemeza ngo ibyo bari kwandika byose ngo nukuri kuko ubwa mbere na mbere n'abavyandika n'ushoka umenya ngo ni bande bavyanditse hariho n'abashaka kwandika ibintu kugira ngo bateranye hariho n'abandika ibintu kugira ngo baryoshe inkuru babone yuko ibintu bikomeye hari no kwandika mbere kugira ngo basamaze abantu kugira ngo bibandanirize kubura ibyo bari barimo abantu basamara ibyo kubura atari nabyo rero ibyandikwa umuntu abigenda ko gake gake ibisigaye ni kubiraha bishipaso ibyo bizakora n'ibyo bizosigura yuko ayo makosa yoba yarakoze cyangwa atayakoze
Uburundi kandi uno munsi Honorable Agaton Rwasa bwahinduye inzego zijeje umutekano igipolisi n'inyamiramavi mu gihugu cyose bije bihuriranye nabo bategetsi umwe yakombo n'undi ashize mu kibanza ciwe nibere ryayaze mu mugambwe uri ku butegetsi ryatumye haba nizo mpinduka mu gihugu cyose mu by'umutekano canke n'umutekano w'igihugu ushaka kurindwa gusumba uko wari
byose uko ari bibiri byose birashoboka kwibereje oyaga ntibisanzwe ko n'abana b'abantu ko hoba ari mu buryo bwo gutunganya neza ibijyanye n'umutekano naho nyine birashoboka kimwe tumenya nuko ni ibintu bisanzwe yuko abajejwe uburere mu nzego z'umutekano bahindurwa igihe cyose bibaye ngombwa kumbo iyi canye kumbo iriya ushobora kumenya imvo nyamukuru n'uwo aba yabikoze si umuntu abisomye yanditse ngaho canye abitangarijwe keretse umuntu ashatse kugerageza kwiyumvira mu kibanza cy'uwundi aho no hapa mvuga ibintu kubure bitari byo reka tubifate uko tubibona uko babisohoye hanyuma uko bazaba bariko barabikora kumbure uwavuga uti bwa bundi byo byatewe n'iki cyane byatewe na kiri ariko ubu umuntu yaba yihuse yavuze ngo nukubera iki cyane kubera kiri
Honorable Agaton Rwasa umushinga w'amateka mukaba munatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi CNL tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe